Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni ku wa mbere itariki 11 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Misakomeza kumuhinga mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaranijwe na Federica Undikije. Kuba kumusu wakali wendu hizi preza Pierre Nkurunziza atangaje kwa atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yatekanijwe mu mwaka w'2022. Abarundi barukiye mu migambwe itandukanye barabandaje gushikiriza ibyiyumviro byabo muri rusangi. Batavuga mwe na leta bavuga ko byatangajwe bitabamara amatsinda ngo kuko mwiteko rishashanga inegwa ko Burundi yariyo bwizwa shingiro atakintu na kimwe ico uza Pierre Nkurunziza yuko yosubira kwitoza. Yamara nkuko umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karirwa ndenza ko yabitangaje, icyemezo Perezida Nkurunziza yahaye abanyagihugu n'amakungu ni ntabanduka. Hari rero n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hasigaye imyaka nk'ibiri ngo amatora atunganywe, abarundi bakwiye kurabira hamwe ibyo korwa kugira ngo Uburundi bwogorore ubukene buhanze abanyagihugu bugabanuke. Mbega ku bwanyu umunyapolitiki wese ahari hose yokora iki? Intererano y'umunyagihugu asanzwe yoyo yobihe intambwe ikwiye gukurikirana yihe? Uburundi bwokogorora gute? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo nyene batange intererano yabo. Turi kumwe na Emery Patrick Ndabwunze ahurikiye mu ishyirahamwe ABC Montréal. Mwiriwe neza Emery Patrick Ndabwunze. Murakomeye?
Yego, namwe murakomeye.
Ye, turaho. Turi kumwe kandi na Felix Kubwayo umurunda wa Iburusiri mu gihugu cy'Ububiligi. Mwiriwe neza mushyirahamwe Felix Kubwayo.
Mwiriwe neza gose, nkaba ndamukije n'abatwumviriza abanywanyi bose batwumviriza nkaba ndabaramukije.
Murakomeye ngaho Iburusiri?
Turaho n'akazombo na karashe.
Ni byiza cyane rwose.
Ni twice gusa.
Ni byiza cyane. Ika dutangure kuri we Emery Patrick ingingo yatangajwe na Perezida Pierre Nkurunziza yo kudahiganwa amatora yo mu 2022 wewe hamwe nabo muhurikiye hamwe mwishira hamwe mwayakiriye gute? Mukanya gato.
Ingene twayakiriye iryo jambo Nkurunziza yashikirije twebwe tubona yuko ari ibintu kiguma amaso abantu amakungu kubera wihoyeje ibiko biraba mu Burundi n'ibirwa shingiro shasha yashizeho nkuko wari wabivuze kare nta kintu na kimwe cyanditse mu mategeko cyo mubuza ubwabo nibaza yuko urabye neza ibiko biraba mu Burundi birerekana yuko ibyo imigambwe itavugwa rumwe na Nkurunziza ukaraba ibyo abashyirahamwe atagwanirira ibyiciro bya politiki n'abo muri diaspora bagira biriko birakora kuko se nibaza yuko Nkurunziza yoba yahinduye ibirizwa shingiro agaha amara ububasha budasanzwe ikibazo cy'umukuru w'igihugu kugira cyakinjura. Nibaza rero ko niyaba ari byo koko atazokwitoza ni ukubera ibihano Uburundi bwafatiwe biriko birakora ni kubera ivyo amakungu ariko arashyiraho pression ku Burundi biriko birakora donc je nibaza yuko ibi yavuze ni ifo no kubiraba umuntu akabikurikirana hafi cyane kuko sinibaza ko yabivuze n'umutima mwiza.
Yego, turetse Emery Patrick, turetse impari zerekeye ukuri kuri mu byo yatangaje cyangwa ukuri cyangwa ibitari ukuri, ikintu mwebwe mubona gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi babandanye baje imbere eka n'amatora yo mu 2022 yitegurirwe neza, ikintu cyo gukorwa ku bwanyu n'iki?
Ibyo kugwa ni byinshi cyabera ngo bakuvuga nuko iyo tariki batubwira ya 2022 iyo tariki simona yuko icambere na mbere tariki na bandu kuko icyo nicyo ubundi yo bigira akurikije tufashe ibiri bashingiro rya 2025 niho muri 2022 niho ari matora yo bakwiye kuba mug mugabo turazi igituma ubundi buri mukaga uno munsi ikubera amategeko yarenzwe kugira rero hashobore kuba n'amatora tureke iyo tariki kuko iyo tariki jeniwa nakatakimuze kugira hashobore kuba amatora mu Burundi uno munsi hategerezwa kuba ibiganiro bihuza leta ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe kugira hariho amahitapa ateza kuba kugira hashobore kuba amatora
murazi icyo ivyo biganiro vyoshimikirako
icyo biganiro vyoshimikirako ni kugaruka kuri kugaruka kubwizwa shingiro ya 2005 n'iyo barundi bari baratoye atamusonikano bakagaruka kuri amasezerano ya Arusha abarundi bose biyemereje tukagaruka kuri icyo bwa mbere na mbere hanyuma umuntu akaraba ingene abarundi bari hanze butaha mu mutekano ingene abanyepolitike baza guhiganwa muri ayo matora butaha atankomanze umuntu akaraba ingene ibinyamakuru byosubira kwigenga ingene imihari itagwa n'ibibazo bya politiki yosubira gukorera mu Burundi atagusonikana niyaza ko ibyo bintu arivyo vya mbere umuntu yobanza kwiga
mu kanira kabi cyane rwose hari abari ku butegetsi cyane cyane bashikiriza ibirego bivuga ko imigambo itavuga rumwe na leta yipfuza ibiganiro itipfuza amatora kuko ayo matora ata kintu yo yizeramo aho muvuga kwiga
novuga yuko ibyo bintu babivuga si icyo bishimikije kuko nibaza yuko ijya seni ikorera ikorana n'ubutegetsi nibaza yuko mu Burundi ejo habaye amatora atamusinyikano bose bakiyamamaza nibaza yuko iyo migambwe bavuga ko atakimaze yokwerekana neza neza ikimaze kuko abarundi batoye atamusinyikano atabwoba gutora aho umutima wabuze
yego namwe mushikana hehe Felix kubwayo mutumire mu kanya gatoyi byatangajwe na perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwitoza amatora atekanijwe mu 2020 mwebwe mwavyakiriye gute
yo kuna vyakiriye na vyakiriye ngambere nk'umurundi kuko abarundi twamye tugendera ijambo nkuko yavuze ati umugabo yihindukiza mu kirabo n'ihindukiza mu ijambo ati nkuko narahiye mu 2015 ndabyemeje cese ndabyemanze tuzosubira kwitoza mu 2020 yabivuze izuba riba cese mbore gituma iryo jambo babandanya barigaruka ko reka turindire 2020 ibyo bintu byose tuvuga ni bimwe mu gifasa tutangwa mu polemike ntacyo bihindura kandi ntacyo bitungura
mu 2020
tuvuga kubyerekeye iri tegeko shingiro abarundi bagiye kwemeza kuko najya naratoye yego naragiyemeje ni intambwe ikomeye cyane 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 rwose mu byerekeye kwikukira nyakuri ku Burundi kandi kongera ikaba intambwe ikomeye cyane mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi ibereye ku barundi bose je ndibaza yuko nk'abantu benshi bavuga bati binibi cyangwa ibiriya na biriya nukumenya yuko iryo tegeko ryemejwe n'abarundi benshi cyane rwose mu gihugu nungaha mu biryo aho mperereye data wanjye numva ngo hari ibihangange ngo by'abarundi bari muri za opposition zikomeye rwose za sinarege n'izindi nabone bari bagerageje kwiyungunganya baraza gutora oya ariko oya ngaha mu biryo yaratsinzwe ego itora itogwa n'amajwi arenga 73 ku ijana murumva rero yuko abo bantu babandanye bavuga ati tugaruke ngo mu mabwirizwa shingiro y'2025 bakibagira yuko ibwirizwa shingiro tuzogendera ko ari irihere iherutse kwemezwa y'2018 kandi bakamenya bakibagira yuko iby'intwaro rusange twabivema twabisigiye atatuzogarukamo
nkuko mwabivuze
mu gihe abantu bavuga bakena kirezi tubacera bagakwemeza ko cirabura urumva ko bitoroshe
mu 2020 ni mu kanya gatoyi cyane rwose
tavuga rumwe na CNDD-FDD ni nyinshi rwose ni nyinshi CNDD-FDD yonyine hari imigambi myinshi tavuga rumwe na leta mu Burundi
igihe gisigaye mushyana he Felix kubwira kugira ngo ayo matora atunganywe kuko byatangajwe si kirekire cyane rwose mubona ikintu gikwiye gukorwa n'abanyapolitike n'abarundi bose muri rusange nkikiye kugira ngo ayo matora azabe azowe amatora ari mwituze eka abaye kumugaragara huko guki muri iki gihe urabona ko imparize kinyenye
je ko mbona ico kugwa cyambere nuko umugambwe wose wari wo wose uri kuravuga nanje ngo makuzoja mwiganwa yo mu 2020 yota iwo mugambwe wose utangura kwitegurira ayo matora ugatunganya neza imigambi n'imigabo yawo ikabisigurira neza neza abanyagihugu kugira ngo nibagerageza nihagera kwiyamamaza bazobe bamaze gusigurira abanyagihugu baronka amajwi akwiye kugira ngo bashobore kuja mu nzego naye ibindi byose murumva ko turi mu ntwaro umuntu abanyagihugu ari bamwishiriraho bizogora abadashaka kuvyumva.
Ego le katu bibutse nshuti mwese ko mwikomora abandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika samya na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Jovan. Mwiriwe neza Jovan? Jovan mlatwumva? Jovan mlatwumva? Ndabona Jovan atari kwatwumva ariko turi kumwe n'uwundi bunwanyu iradio ijwi rya Amerika. Moses mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Muri hega Moses?
Ego
me murashaka kutubwira murafite icyumviro ikibazo ku byo turiko turavuga cyane cyane inzira yo eka inzira yo fatwa kugira ngo mu Burundi busume bwogorore eka n'amatora yo mu 2020 aze aba amatora arimo ituze murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ego cyane eka ndafite icyumviro n'inyunganizi rafonya kugira ngo Burundi bwogorore ntabava amahanga bashaka gutungura imbyogorora nitwebwe nyine abarundi nyine ubwacu ko tune Burundi byogorora kuko yewe nawe niba turi abarundi tugishaka guterana ibintu by'amajyamba cyangwa tugashaka kujya ku rwabo rugamba rw'amasasa n'amabombe ntabwo kuba two tubakiye yuko kuba tutotage tambura nko ku byo ubundi na ku munsi wa kane w'igiheze twarabitangije ibyo mukuru w'igihugu yaravuze ati yewe nanjye ndakwitira umukuru w'igihugu mushaka byose bitoza ni intambwe cyane kugira bitewe kuko ni byashyize ibintu byari bigere byari bimaze kubaho mu gihugu cy'u Burundi ko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati nyamara jewe ndageze ngaho nyamanda byo wanjye ahubwo n'ubundi n'ubundi nakurikije ni intambwe nini ziteye ahubwo kuri ku butegetsi bagiye biteza n'abenegihugu nka cyane cyane ubu rero ikintu cyari kiguye ngo abanyepolitike bobasaba na cyane cyane kuko nibo bakunda gutera imvururu cyane mu gihugu nuko boreka abanyagihugu bakijya kwitorera mu mwaka w'2020 na marejya mukuru w'igihugu yari ahari yari amaze gutegura neza n'uburyo ngira adakoreshe hari byamaze yabarinze kuwutunganya biba byiza cyane twebwe abarundi tugize icyo bita imi tugashyira ubumwe hagati tukagira ineza ntibashyire abanyepolitike ntibashyire inyungu zabo imbere ahubwo bashyire ineza y'umunyagihugu imbere kugira ngo twubake igihugu cyacu Burundi burema hajyewe Moses birambabaza cyane kubona igihugu cyacu hageze igihe ko tubaka reka dutangira guterana amajyambo tugasaba kukibomora nka cyane cyane ahubwo ko twokumvikana kugira ngo tugiteze imbere tugasaba kukibomora nukuri nosaba abanyepolitike kabisa ko batoshyira inyungu zabo imbere muri aya matora y'2020 ahubwo boshyira ubumwe imbere bagashyira ineza y'umunyagihugu imbere
mushya nahe Felix kubwayo icyimbo cya Moses avuga ko guterana amajambo bikwiye guhagarara hagati y'abarundi maze bakagira ubumwe duga ku ijambo mu kwitegurira ayo matora
erega abanyagihugu sio bagoranye ye mu Burundi nkajya ndakunda kujyayo kenshi usanga abarundi bari ku kivi bari ko barakora imirimo yabo ya misi yose ushobora kugira icyo aterera mu iterambere akagiterera ufisiyo aterera mugenzi usanga afasha uwundi bagafashanya abagoranye cyane n'abari hanze twebwe turi hanze y'u Burundi ndabona yuko bimwe bimwe bidusiga igikuru ni uko twotegera yuko u Burundi turi mu ntwaro ikomoka kuri demokarasi mu matora muri icyo gihe rero umuntu wese ugira ituze riva mu mutima w'umuntu umuntu atafite ituze mu mutima naho umusiguri imeze gute abazobukwama ariko arahahamuka urumva rero nicyo gitwaje navuze ntuwari we wese umunyepolitiki wari we wese yo kwitegura akitegura mu mutima akitegura mu buryo bwiwe akanonosora neza imigambi n'imigabo yiwe akayisigurira abanyagihugu barakiye ubwenge mwarabonye ibyabaye mu 1961 hari abari baje bisunga iby'abazungu gusa ariko abagasori nabo n'abafashanya biwe barasigurira abarundi dukwiye kwikukira byarabaye neza rwose abo nabo bari baje bashyigikiwe n'abazungu bagomba guhuvya abarundi barakubitwa impagaruka izuba rivu nicyo bituma rero mvuga rero uwo ari we wese nareke kubona umuntu umwe gusa mu Burundi. Je ndumva abantu benshi bavuga ngo Nkurunziza Pierre, Nkurunziza Pierre. Nimba uwo mugambwe wa Nkurunziza Pierre urimo umuntu umwe gusa Nkurunziza Pierre, uwo mugambwe n'umuryango umwe gusa urasha kuwutsinda. None ugasanga nkuze na bafite abantu benshi bamushigikiye, abo bandi nabo barindi mu yindi migambwe, nibakora uko bashoboye kugira ngo bazorushinga nguvu uwo mugambwe wa Nkurunziza Pierre, amahiganwa niyaza basohova imbere nawe akinyuma bace batwara baje bashyira inzego. Ibyo nibyo higanwa.
Emotionnel Emery Patrick Ndabunze ku cimbo cyashikirijwe na Moses.
Icyo cyumviro nagira namubwire yuko ibyo avuze arivyo ifo yu I abarundi dukwiye kureka gusa turatera amajambo. Mugabo icyo nagomba kwibutsa nuko sinzi we yaravuze ngo muri 1961 ibyabaye, nagira namwibutse yuko muri 1961 ibyabaye amatora ya mbere ikona yatsinzwe kubera ababirigi bari bibije amatora baja muri ONU barasaba yuko amatora yoza guhagarikirwa na ONU kugira haba amatora meza. Nico gituma rero mvuga yuko mu Burundi n'uno munsi naho ije bari kwaravuga yuko amatora ya 2020 hakiriho iyo system ya kwanzi zana kagikiwe amatora ntashobora kuba amatora agenda neza kuko demokrasi yaje sitora gusa amatora gusa, hari ibintu byinshi bijyana na demokrasi. Kugira ayo matora abe abanyagihugu bo bashobore kuvuga ikiri ku mutima, iyo migambwe bavuga ishobore kwiyamamaza, hari ibintu byinshi biteza kuba imbere yuko ibyo bishika. Nibaza yuko twari dukwiye kwicara kugira tuvugane rero amakondisiyo ayotuma amatora yose aba, tureke kwikonsantra kuri 2020 kuko jese nibaza yuko icyo ari cyo gikomeye. Igikomeye ni ikintu ibintu twogira imbere yuko dushika aho ayo matora aba, Umurundi wese akavuga ikiri ku mutima, abapolitisiye bakiyamamaza, Umurundi agatora iyo migambi yashikirijwe. Ayo makondisiyo ataraba na akamaro yuko tuguma twikonsantra kuri ibyo matora ya 2020.
Turaza kumusaba mukanya Mushana Felix kubwayo agira icyo avuga kuri ayo makondisiyo, ariko reka tubanze duhe ijambo uwundi muntu wanyu radio Ijwi rya Amerika. Salomon mwiriwe neza? Muri hehe ga Salomon?
Mwereye mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, murafite ikibazo cy'icyumviro, duga ku ijambo mukanya gato.
Ikibazo ni icyumviro.
Yego.
Kuri mwavuze ngo ngo ni gika barundi bakwiye gukora muri igihe umukuru w'igihugu yatangaje ibyo kwitoza. Deno nabona ko mwengo nk'abanyapolitiki cyangwa nk'iyi leta irakwiye kugurura urubuga rwa politiki, kuko nkurikiranye n'iyamaze yabaye ibyiza shingiro, hariho abantu batinya kuvuga icyo bari kubera batinya guhohoterwa, batinya bazakerekana icyo bari kandi ari uburenganzira bwabo.
Ego murahejeje
rero nabona bo kugurura politiki umuntu urubuga rwa politiki umuntu akaba ari free y'ibintu byari mugambo ari muhikeke ngo ibyo bitike, aba akengurukira umukuru w'igihugu yafashe decision nziza mu gihe nyacyo arasukime cyane.
Murakoze Salomo. Mushena Felix kubwayo icyumvire cha Salomo cyuko bo kugurura eka urubuga rwa politiki ku migambo yose, duga ku ijambo mu cyabwishura no ku cimbere cyashikirijwe na Patrick avuga ko hakwiye kuba amakondisiyo, hakwiye kuba ibintu bisabwa abarundi boganira ku bwa mbere na mbere imbere y'amatora.
Kuri icyo kibazo cya Salomo icyo navuga nuko nuko atatubwiye ingene ngo urubuga rwa politiki rutuguruye, kandi hari imizambo myinshi yemerewe n'amategeko kugukora kandi ikora izuba riva, kandi Amerika irasohora n'ibyumviro byayo ku mugaragaro. Icyo ni ikintu cya mbere. Mugabo ntabwo ari icyumviro kibi, ntuze urubuga rwa politiki ruteza kubandanya kuba guguruye kandi rukabandanya guhugurwa. Mugabo ntitwibagire ibihe twahitiyemo, hariho abantu bari bashatse kwicisha muri urwo rubuga rwuguruye kugira ngo bahungabanye umutekano w'abanyagihugu n'igihugu. Mu gihe rero hari abantu bajya gushaka kumera nk'abahungabanya umutekano w'igihugu n'igihugu, nitwe bagize byabaye mu 2015, muri icyo gihe hari amategeko afatwa kugira ngo umutekano w'abanyagihugu benshi n'uhungabane kubera abantu bake bagomba kurondera guhungabanya uwo mutekano. Nicyo gituma rero mu gihe kimwe muri icyo gihe cya 2015 hariho ibintu bimwe bimwe byabaye nk'ibendera ryisubira inyuma. Mugabo ababikeye nabo ntibashake kwiyobagiza kuko umenga abarundi n'ibijuju ntibabona ababikeye abaribo. Ikindi nacyo cya kabiri nacyo ivyavuga bati by'amakondisiyo ngaha mu Bubiligi tubana n'abantu benshi bavuga yuko hari abantu bakomeye cyane muri opposition. Sinshatse kuvuga amazina, ni benshi rwose kandi murabizi ko benshi bari ngaha mu Bubiligi kandi benshi bakaba bakibanga mu bicungararo y'i Bruxelles, bamwe mu twahura no mu birabo tugasangira urwago. Icyo navuga cyo nuko benshi utuguvu bafise ari utuguvu bahabwa n'abazungu, kandi uko usanga n'abanywanyi benshi bafise benshi abanywanyi bafise usanga bari basomba mbike nabo bazungu nyine. Nicyo gituma navuze nti mu 61 abaje bisunga iby'abazungu barakubiswe impaga izuba ribo bigaragara riva, ni nacyo gituma n'abazungu batari babishimye bagaca bagenda muri ONU ngo amatora yagenze nabi. Nubu uba abazungu nyene cyangwa abakomoka kuri abo bazungu nyene bafatikanije nabo barundi batemera ko Burundi ariyo gucikubye kandi kigenga, babandanya bisunga abazungu ngo fata ibihano ngo gira gucya nk'uko umenga ibyo bihano ntibiza byononera ubuzima bwiza umunyagihugu Nkurunziza haba ntaca ararinza ngo kubera ngo ibihano byafashwe ni umunyagihugu acagira ingorane gusumba. Urumva rero nimba umunye politiki avuga ati jewe ngomba kuza kwiyamamaza mu 2020 akagenda gusaba amajwi abo banyagihugu yicishije inzara kukubera abazungu bagenzi we bamubesha bakajya kuvuga ibitandukanye no kwikukira ku Burundi. Urumva ko umuntu uwo munyepolitiki yisunga abazungu sinzi ko ari abazungu bazomufasha gutukuronga amajwi menshi mu Burundi, ariko abarundi ntayo bazomuha.
Ariko
mu misozi ukavugana n'abanyagihugu n'abanyagihugu
Felixe kubwayo hari abantu benshi bavuga ko hari
hariho abantu n'ibyatsi ati nimwe bwo mutumye tumerewe tubaho nabi.
Hari abantu benshi bavuga ko mu gihe ariko abarundi bananiye kumvikana batoza gushyira amakosa cyane cyane ku banyamahanga reka ibibananiye bibaye hagati yabo. Reka ariko duhere ijambo kandi Mary Patrick Ndabunze nawe nyine avuge ku cimbo cyashikirijwe mu kanya gatoyi na Salomo duga ku ijambo.
Murakoze. Nagira mbanze mbwiye mugenzi wanjye Felix yuko jewe ye numvise umuntu yitwa kari umurundi avuga yuko mu Burundi hateye inzara umukuru w'igihugu ataco bizomushikira. Ivyo nivyo vyerekana ubwikunzi abasendedevdede n'umunsi wikunda kuko umunyagihugu adafite icarya sibonegere umukuru w'igihugu yoba afite amahoro mu mutima ari umuntu yitwa ngarakunda igihugu ciwe. Icyo ni ca mbere. Icya kabiri nacyo nagira mbanze mbwire mbwire Salomo na Moses nabo nyine ndababwire yuko kenshi baravuga ngo abanyepolitike ibi abanyepolitike ibi, mugabo bakibagira yuko abanyepolitike baronka ingufu kubera abanyagihugu. Uno munsi nk'uko Salomo yari karabivuga abanyagihugu boshira ubwoba bakavuga icyo biyumvira, nibaza yuko ingufu iyo CNDD-FDD ivuga kifise zoboneka kakaho ziri. Baragerageje aho bari kwagira imyiyamamazo yayiribi bashingiro ngira mwarabonye yuko hariho benshi bubahutse bakagenda, mugabo twarumva yuko nakabamufunze nakabamwishe kubera ngo ari kwigisha gutora oya. Iyo rero niyo makondisiyo ndiko ndavuga. Ivyo vyo kuvuga ngo abazungu nibo bashigikira opposition ni ibintu vy'ugomba amaso abantu.
Kuvyerekeye amajwi ico ni kibazo abarundi bakunda guharira ko cyane rwose, ariko ikintu kigaragaza nuko hariho itohozwa bita mu Faransa canke mu Cyongereza Paul scientifique yakozwe na Dr Christophe Sebudandi aho sikera yari yerekana imyambwe ihagaze. Icyo kibazo cy'amajwi ni ikibazo umuntu yozarashira yozaravuga cyane cyane ihagaze igihe cyo gutora. Reka ariko duhe ijambo undi muri wanyu radio Ijwi rya Amerika. Vincent mwiriwe neza?
Je ni twa Vincent nga muri Amerika mu ntara ya Florida mu gisagara cya Jacksonville. Nagira mvuge kuri icyo kibazo abo batumire bacu ariko bagaruka ko ubwisanzure muri politike ijwi ry'umunyagihugu sinagira ndabamenyesha yuko uburundi cyambero giye mu matora kandi uko amatora yamaba niko amahagaruka bya bibazo nyene ngumunyego ni isanzwe kandi izo kesi zama bivugwa n'abanyepolitike babona yuko atamajwi bafite umunyagihugu ari isanzwe kuko iyo matora ageze aragenda agatora we nyene agashikiriza kiri ku mutima hanyuma abanyepolitike n'igihugu bakabona icyo umunyagihugu yavuze tugarutse rero kuri amatora aherutse kuba ku byerekeye ibyitwa shingiro nibaza twese turazi ko ku isi nta gihugu kitagira ibyitwa shingiro kandi umunyagihugu niwe arishyiraho arishyiraho abicishije mu matora umunyagihugu rero wewe yarerekanye hahagaze ku ibwirizwa shingiro rigiye kumugenga muri ino myaka igiye gukurikira ukuri hindi uno munsi niwe nkuko bizoshobora guhinduka mu myaka yindi igiye kuza umunyagihugu niwe yavuga ati twihweze ibihe tubayemwo n'ibwirizwa shingiro dufise uno munsi tubona ibibwirizwa ritakiri ku gihe nawe nyene umunyagihugu azovuga ati turihindure kubera iki rero mvuze nti bizosubira guhinduka umunyagihugu abisaze niri twashyizeho uno munsi kubera ko ibiganiro umugwi seveye wagendeye mu gihugu cyose abanyagihugu bakashikiriza bati ibi nibi 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 tubona ko byo bikwiye guhinduka ntibusigura ko byose byahindutse mu byo abanyagihugu bashikirize mu mugwi seveye hariho ibindi bimwe bimwe byoba bitongewemwo muri iryo bwirizwa shingiro dufise uno munsi ngira ngo murazi yuko tugarutse mu byakora utarusha naho na cyane cyane imigambo ya opozisiyo ari ishyigikirako cyane akora utarusha ntarumwe atazi yuko hari byari mu tuzitizo icyo bita reserve none izo zari mu tuzitizo ko batigera banabivuga ntarumwe dupfa kubwira iwabo muri opozisiyo ngo muri reserve twashyize yindi ntarumwe dupfa none tutofa tubimenye ryari bizoshyirwa habona ryari jeni waza yuko abo bitamuna bara opozi muri politike bogenda bavugisha ukuri bakabwira abanyagihugu ati twebwe twikenereye ibiki ntidukeneye yuko amuja mu matora nta kindi
ntibatubwizina ryawe ry'ikirundi
barabashigikira abazungu nabo bafite inyungu boba bashigikiramo izo nyungu babashigikiramo n'abazungu ntibazozitubwira kandi nabo bashigikira ntibazozibabwira kubera ko umwe wese ikintu cyitwa inyungu twarakivukanye
twibutse
icyiyumviro cyanjye ni uko mbona ku rubuga rwa politiki mu gihugu cyacu ibintu bitemeza kugenda murakoze
Vincent mutwibutse izina ry'ikirundi
yitwa Nsabimana Vincent
Florida mu gisagara cy'Ajax Brazil. Murakoze reka dusabe abashinzwe turi kumwe bagira ico bavuze ku bintu mushikirije ku vyimubiro byanyu reka dutangwe kuri Emery Patrick Ndabwunze mukanyara.
Definir sa kuyo intervention à Lidze. Iyo nashaka kubanza kumubwira no kwera ibyo guhindura ibyingwa shingiro. Nibaza yuko igihugu cyose ibihugu byose nkwera bivuze bisibira shingiro kandi ego nibyo yashobora guhinduka iyo yashingiye yashobora guhinduka mugabo twibuke yuko ahantu hatari amategeko ntihashobora kuba amahoro icyo nshaka kuvuga ni uko hariho amaprevision yariho ingene umuntu ibwirizwa shingiro cyangwa guhindurwa mu Burundi ibyo navyo ntibyakurikijwe umuntu ushobora kuza kuvuga ngo abantu baratoye batoye bidaciye mu mategeko amategeko yaravuga neza ryari n'ubushobora guhindura ibwirizwa shingiro n'ingene rihinduka amategeko aravuga neza ibwirizwa shingiro rishasha ingene rikwiye kujyaho uno munsi umukuru w'igihugu yarasinye twujese n'umunyamategeko mugabo usomye ibyo abanyamategeko bose bavuga yuko naho iyo bwirizwa shingiro ryotogwa ritsa guca muri parlement abaparlementaire bakaryemeza a 4/5 ibyo ntibyabaye icyo ni cyambere icya kabiri havuze kuri akoro darusha ego harimo amarezero nagenda mwibutse yuko uno munsi Nkurunziza amaze imyaka 13 ariko aratwara yari afise ububasha bwo kugenda kuraba muri arusha muri ayo marezero akayazana bakayadisikuta niwe yari afise ubutegetsi ibyo ntabyo yigeze agira uno munsi ntushobora kucuza ukavuga ngo ibi n'ibi ntibyagizwe ari wewe umaze imyaka 13 utwara utabigize ni ukuvuga yuko akazi wari ujejwe utagakoze neza ibyo niyo nashaka kumwishura
ego mereka duhere ijambo kandi Felix kubwayo ku cyumviro nyine cyashikirijwe na Vincent Duga ku ijambo mu kanya gato
nkoresha akanya gato icyambere cyo navuze ibyo by'ibihano bikubita abanyagihugu niyo opozisiyo ariko irabifata irabisaba no mundwi heze hari inama yabaye ngaha muri parlement européen abonyene yitaba opozisiyo abakomeye bariko barasaba ngo ahubwo ngo ribongereze ibihano ku Burundi bo icyo rero icyo cyakaragaciye ibyo nabyo avuze ati ibwirizwa shingiro ntigemejwe bikurikije amategeko sinzi ko yasomye neza constitution mu Burundi ibwirizwa shingiro ryo mu Burundi ryahora ivuga yuko abanyagihugu bafise inzira zibiri bonye nabakishyiriraho icyo tegeko shingiro karitora biciye muri referendum cyanke bigaca mu bo bitoreye voix indirecte muri parlement nje ndabona yuko ya yitiranije ibyo bibiri abarundi rero niba bagiyemereje ko ari bo bagiyemereje muri referendum ntibikine gucakane muri parlement umukuru w'igihugu constitution abivuga yuko ari we aca agira cyo bita promulgation y'iyo tegeko ibyo ni byabaye kandi ku constitutionnel yavuze ko amategeko yose yakurikijwe sinzire ko ari afite ubundi bumenyi cyangwa ubundi bubasha buruta ubwa ku constitutionnel nje ndabona rero yuko icyiza yewe ndabona yuko aba Patrick abo Yovensa abajyana abandi nje cyo no shima muri byo byose nuko twese ufite agatima ko gukunda igihugu ndumva ko Patrick akunda igihugu nuko ndagikunda nuko gusa ingene ibintu bimeze tutabibona cyo kimwe ibyo nabyo ni bisanzwe muri demokrasi abantu babona ibintu byose cyo kimwe cyo gutuma rero niyumvira yuko umwe wese akwiye ku kwijya kara akikebuza akavuga ati abarundi benshi bageza aha wowe nawe ufite icyumviro cyo kidashyigikiwe n'abarundi benshi gerageza ukore uko ushoboye kugira ngo uronke abarundi benshi bakigishe icyo cyumviro cyiwa kuko icyo cyumviro cya Patrick n'abarundi bake bagishyigikiye nunga aho mubiri gitura abarundi tutari abarundi benshi rwose mwe n'ibyo byumviro birahari ariko hageze gutora muri referendum abatora ego barenze 23% atagitsura atagikonga turi mu barundi turi mu bazungu b'ababiligi ntawe uvuga ngo ni inkuru nziza yo kubuza abantu ngo gutora cyangwa yabateye igitsure ariko abaje gutora oya baratsinzwe baronga amajwi ari munsi ya 28%. Urumva rero yuko abarundi benshi iyo batoye ikintu cyangwa abanyagihugu benshi batoye ikintu demokrasi ivuga yuko abo benshi iyo batoye ikintu nicyo cyacemezwa none rero ku constitution iri tegeko ribwirizwa shingiro ryo 2018 yemejwe n'abanyagihugu benshi n'iryo rero rica dukorerako uwo kwimvira ngo dusubire kujya 2005 cyanke nkuzengwa amasezerano ya Arusha amasezerano ya Arusha yabaye muti hiriya gihe kukubera igihugu cyari kigeramiwe kwari kugira ngo igihugu gishobore kugorora yari inzira ariko urugendo kwari kugira ngo abarundi bashobore kugira iyindi nkuze irindi tegeko ishingiro rizotuma abarundi bose baca bubahirizwa n'iryo tegeko ishingiro nk'uko ibindi bihugu byose bimeze
egome tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gaston, muri Veneza?
Muri Veneza.
Muri hehe Gaston?
Ndi mu Burundi.
Izina ni Kirundi ninde?
Nimenya.
Nimenya duga ku ijambo ikibazo cy'imvino?
Yego, ewe cyane ashaka gukiri. Mermere babatumire.
Ndakumva duga ku ijambo.
Yego, cyane ashaka gusaba nuko impande zose ziko zihanganye no vuga. Zo shikiriza ibyiyumviro nuvuga biha imeza igihugu n'abakibamo ni ukuvuga bakunda igihugu cyabo ni ukuvuga igihugu nta wundi muntu atoza gikunda gusumbya bo bakibu umuntu abona aho tugeze Uburundi bukeneye abantu bagikunda kandi avuga kwemereke amatora 2022 abanyapolitiki ntibaze ku rubuga bahiganwe barondera amajwi rero ijwi umunyagihugu niwe atanga ijwi kandi niwe atanga n'umutegetsi mu isanzwe turafite n'ingendo yo kutemera intsinzi iyo dutsinzwe tube tubyemera kandi tuce dufasha abatowe gutwara kuko igihugu ni cyatwe igihugu si icy'abatsinzwe igihugu si icyo kuvuga ngo wiyatsinzwe cyangwa wiyatsinzwe ace yima uvuga abandi ahubwo ho twofashanya bagafashanya igihugu niho cyotera imbere hanyuma ku bintu byo gusabira igihano u Burundi si byiza na gato kuko bimugaza abarundi bica abarundi murabona inzara ihari amashira hamwe menshi asana na kwenya karehe gufasha urundi sibyiza na gatoyi nibaze rero twubake igihugu.
Murakoze Gaston nimenya amashanahe Emery Patrick Ndabunze n'izimbiro bishikirwe na Gaston nimenya mukanya gato tugakwijamo.
Ego nagira ndamushimire ku kibazo ciwe n'ivyumviro vyiwe kandi nivyo ivyo avuze yuko twe abarundi nitwe twenyene tuzotorera umuti mbonye z'Uburundi kandi abarundi benshi barakunda igihugu cabo. Notangura kuri ivyo bihano avuze z'ibihano ivyo vy'ibihano rero novuga yuko nta muntu n'umwe nkuko abivuze akunda ibintu Uburundi yifuza yuko ivyo bihano bihaja mugabo ni ivyo bihano ifo kuraba igituma ivyo bihano byoba biriko bijaho kugira bitume Uburundi bwogorora kuko mu bisanzwe ivyo ni consequence y'ingene nkuru nziza ariko atwara Uburundi kugira rero bishobore kugorora rimwe na rimwe hariho n'umuragwa w'igihute ipfo kukimena kirababaza urabwira gukire ipfo kukimena no mwibusa yuko ibihano byafatiwe president Buyoya aho yari yanse kuja kwicara harusha kuganira n'abandi aje byatumye agenda akicara akaganira n'abandi kugira batorere umuti ibintu byari bihanze Burundi no mwibutsa yuko ibyo byatumye ingwano yari imaze imyaka irenga 10 ihagarara ndo wifo kumva ibyo bihano Burundi nziza yohindura no munsi akareka ibyo bari kwaravuga abanyepolitiki bakagenda mu Burundi bakiyogorora bagakora atagitsure akareka maradi arasubira kugurura akareka abadasosiyete sivili gakora ibyo bihano nibyo babikenewe.
Reka mushyane namwe Felix Kubwari mugire icyo muvuze kubyashikirijwe na Gaston Imenya duga ku ijambo mu kanya gato.
Oya icyo turagihuje koko twese dukunda Burundi najyana nabivuze ko twese dukunda Burundi ariko ngene bukwiye ku ibihe tugezemo nibyo tutabona kimwe kandi ibihano ega kumena igihute no kukivura icyo kimena igihano igihute kiba kiri ngaho ukakivuka kimena kugira gikire nayo ibihano biza bibyonga nicyo gituma rero mvuga nti ibihano byari byafatiwe Buyoya yari yagize kudeta twari twatoye mu 1993 umuhisi ngadayi Melchior baramugandagura muba mugandaguye amaketa mu mwavuga ko na Buyoya yarimwo acyafata ubutegetsi ku gikano agize iyo kudeta urumva rero kuko umufata ibihano byari bisanzwe ariko no n'intwaro yitori na bene gihugu kandi bakasura akabyemanga n'ibwiriza shingiro bakaritora none iryo bari kosa ryankuru nziza pye ugiye mbona yuko nitwa dukwiye kumaranya tuvuga umuntu umwe naho ari umuntu dusonera gose kandi dukunda nkuru nziza pye umukuru w'igihugu se barundi twa dukwiye kuvuga abarundi miliyoni 10 ingene mu nzira za politike tuzobafasha kugira ngo bashobore gutera imbere. Nkurunziza yavuze yuko mu bihumbi 2020 atazosubira kuyitoza none ko atazosubira kuyitoza babandanye bamuvugira iki reka turabe inyungu z'abarundi imiliyoni 10 mu nzira za politike uwo mugambwe kanaka cyankuriya imigambi n'imigabo yawo niyihe izofasha abarundi kugira ngo batere imbere basho gutera imbere barengane n'ibindi bihugu je mbona kwico aricyo nyamukuru kiteza kuvugwa kukubera iki kuko no mu 2020 kugira ngo baje kwiyamamaza bazogenda bavuga imigambi n'imigabo none ubu bose bagenda bavuga bose ngo ntibavuga umwe na sinzi deficit ngo ntibavuga ngo batavuga rumwe ngo na nkuru nziza Pierre jambo na yuko igikuri choko kwa nukuri kose umugambwa huri hose utegura imigambi n'imigabo ya yusigurira abanyagihugu kugira ngo mu 2020 bazogende bera basa neza abanyagihugu babagomwe babatore batujimbere batware Burundi bashikira inzigo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumbeza iradiyo y'u Amerika turi kumwe na Joseph muri Veneza.
Mwiriwe
muri hehe ga Joseph?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Izina ry'ikirundi ry'ikinyarwanda ninde?
Nitwa Bigirimana Joseph.
Bigirimana uduga ku ijambo kibazo cy'imbiro.
Mfite utubazo two kubaza abo batumire ariko muhanze mu Kibizi.
Barakumva duga ku ijambo.
Akabazo ka mbere ese uriya mu saza navuga ko ari umusaza Pierre Nkurunziza naramuka akomeye ku ijambo akavuga ko ataziyamamaza muri 2022 ese abo bo muri opozisiyo biteguye kuzaza guhatana mu matora
akabazo ka kabiri
akabazo ka kabiri ese bariya bo muri opozisiyo bavuga ko banze Pierre Nkurunziza ese banga Pierre Nkurunziza cyangwa banga ishyaka akomokamo
murakoze ku bibazo mushikirije mushyantahe Bigirimana Joseph abashyana twatumiye sinzi ko ari bo bashaka kwishyura ibibazo kuko ntabwo abanyamigambwe mugabo reka dufe kubaha ijambo bagira icyo bavuze kuri ibyo bibazo mushikirije dutangure kuri Benny Patrick Dabunz mukanya gato
murakoze arashimiye Joseph kuri ibyo bibazo byiwe imbere yo kumwishyura ngira ngaruke gatoyi ku byo Mugenzi Felix yavuze yavuze ibya kudeta nibaza yuko kudeta urabyi icyo bivuga gukuraho intwaro iriho ku mategeko je nibaza yuko rero ibyo nkuru nziza yagize muri 2015 ari kudeta kurenga kuri constitution yariho akitoza ubwa gatatu icyo ni cya mbere ngarutse rero kuri n'akandi kintu agomba kuvuga nashaka yuko abarundi nitwa dushaka kujya muri demokarasi twoza imvugo dukoresha irakomeye kugira dushike kuri iyo demokarasi kwita umukuru w'igihugu se barundi ibyo nibaza ko ibintu by'intwaro ya cyane uno munsi umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu kugira bakorere ibyo bo bashaka na se barundi n'umukuru w'igihugu ashyirwaho n'abanyagihugu kugira akore abanyagihugu icyo bashaka nibaza ko turahindura ibyo dukoresha mu kuvuga ngarutse rero kuri umushikanahe Bigirimana ibibazo byiwe avuze umugambi wa CNDD-FDD sinibaza yuko jewe nivugiye avuga n'ibyo abandi tuganira tutabona rimwe na n'ubutegetsi bwo mu Burundi sinibaza yuko umuntu agwanya umugambi wa CNDD-FDD nibaza yuko umuntu akagwanya akagwi kifatiye uwo mugambi akawukoresha ujye udashaka uragenda neza hariho abantu benshi bari muri CNDD-FDD bahunze cyangwa bishwe kubera ibyiyumviro byabo umuntu rero ntarekagwanya umugambi arekagwanya ako kagwi kari hejuru kiyitirira uwo mugambi kakawukoresha ibyo utokoze ibi bica byishyura n'ikibazo ciwe cya mbere yavuga ati ni nkuru nziza cyangwa atitoje atazi ibyo byo kwitoza nk'uko nabivuze hariho icyo bita amakondisiyon preyarabu kugira umuntu ashobore kuza mu matora hanyuma yemere ibiva muri ayo matora ayo makondisiyon atabonetse naho nkuru nziza atokwitoza ntacyo bihindura kuko urumva ku kagwi kifatiye mu gahanga igihugu niko kazoguma gatwara murakoze
mushyanahe Felix ku bwayo namwe ku byashikije na Bigirimana Joseph mu kanya gato
ibibazo ndabitegera abashyigikiye opozisiyo nibo byishura yewe navuze ko atakugwanya umuntu umwe nkuru zake ari ukuvugira miliyoni 10 z'abarundi zirenga kandi yuko umugambi wari wo wose uteza kwitegura ugategekanya neza imigambi n'imigabo yayo kugira ngo abarundi matora ariko twimirije izobe yamaze kuba kwinonosora neza hama abanyagihugu bakamenya ingene batora ingene uwo bashima n'uwo badashima hama ikindi natwe nagomba ngarukiye ko nuko kuvuga yuko umugambi wa CNDD-FDD uba wifitiwe ufatiwe mu kanyigo n'akagwi nzi ko ari abanyamugambwe ba CNDD-FDD bayivuga ariko gushika ubu abavuga yuko umugambwe wa CNDD-FDD uboshwe n'akagwi n'abantu bo muri opozisiyo batari muri wo sinzi ko iyo opozisiyo arabagumya banga cyangwa nk'uko mu CNDD-FDD bavuga abanyamugambwe bakora bagumya banga sinzi ko abagumya banga ba CNDD-FDD cyane kuko nshobora kujya kubwira umuntu ngo araboshe atakubwiye ko aboshe ibyo bivugwa n'abantu batari mu buri umugambi wa CNDD-FDD ngaca mbona yuko ibyo nabyo rero nabyo nibiri mu bisamaza abantu umuntu wese navuga ahagaze avuga icyo ashigikiye hanyuma abantu bazomugomwe ku migambi n'imigabo yiwe nayo ngiye ndavuga nti ururiya rwo gubatse nabi umugabo ntikwije umugore agenda atambaye abana ntibarumva ibyo barya n'ubwo iwanjye ntariko ndagubaka rudashemeye nk'ubwo ndiko ndagaya urumva yuko ni ugutunga umwanya w'ubusa njye mbona yuko nukuri kose umatu wajetise koho kugwiki kugira ngo amatora azogende neza umuntu yiteguye neza akitegura neza iyo migambi n'imigabo ikamenyekana abanyagihugu bakayitegera amatora azogenda neza cyane kandi azonka n'amajwi menshi ariko utazobikora akabanda nyavuga gusa ngo nkuru nziza cyangwa nakagwiki ntacyo bizaba bikora mufasha kandi ntabyo bizofasha abarundi
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard muri Veneza
mwiriwe
muri hega Richard
ndinga muri Nashville Tennessee
Yego murafite ikibazo murafite icyumviro izina ry'ikirundi nde
Misigaro
duga ku ijambo
jewe ndafise ikibazo nashaka kubaza umuntu aserukira opposition ngira iyo mugabo Felix ari ku murongo nawe yakira ashobora kugica bivuze ko hari bimeze no shiramu ni kibazo kiri kumwe na komande no gira ntoyi hari nk'ibintu by'akamara amazi kenshi twumva ngo hari umuntu yisirise ku butegetsi atagomba kurekura ejo bundi ati mungu wanjye jewe nahagaritse narabyumvise sinabisubiramo ubu noneho nakiri umwe yahora ari umwe niko nibari abaturije ubu kabaye akagwi none jewe uko mbona opposition amatora yoba umugambo sendedi uretse kwitoza cyane ariyumvira ko umugambo sendedi uyu munsi ari ufise abanywanyi benshi mu Burundi ko nawo nyine ukwiye kumvirizwa nk'uko bo bashaka ko bose ari buhumbirizwa ikindi ibintu bariko barakora byo guhumuriza abarundi kugira ngo bajye mu matora nk'uko bitegerezwa n'iki bizoguma ari izo nduru za misi yose akagwe akagwe icya gatatu nshaka kubaza hari umuntu yoba yarasabye gutaha agasaba ko atatangura nagize bakamwangira kiretse uwo bagirizwa ko bagwe mu Burundi bakoze icyaha ndasabye ko nyeneye kumva ko
ibibazo
bitatu murakumva umengo ni cyaki ni iki gatatu umuduka kimwe kimwe kizunguruka nibata baratora kimwe kirabuze gaje dusimbira ku kindi murakoze
Richard Misigaro deka dijambo aba shyanaye twatubihano Emily Patrick Ndabunze mukanya gato cyane rwose ibazo bitatu mushanahe esharashikije
icyabe cyambe abe yagomba mwe rishari uko jewe nuko yivuze cyiserukira opposition jewe si mu mugambwe jewe serukira nko ari vuze ya December ya tukaba tutemera ibiko biraho mu Burundi kandi ni azaka uburenganzira bwacu abarundi aho turi hose turashaka kugira icyo tuvuze ibiko ya Burundi ku bibazo byiwe nibaza yuko ntanguriye kuri icyo kibyo ibazo avuga ko ngo nziza ngo yavuze ko atazo kwitoza ngo ubu tugiye ku kagwi je nibaza yuko iyo aba yakurikiye neza ibyo abantu batabona kimwe na leta bavuga ntacyahindutse kuko ibyo bamye basaba n'ibyo dusaba uno munsi ni bya bindi nyene dusaba yuko umutekano wa bose wo kubahirizwa avuze ati umuntu yotaha umuntu yavuga ngo ashaka gutaha bakamwangira atagukurikiranwa na justice nagira ndamwibutse yuko Nkurunziza yatashe yari yarabaye kondane amo par la justice agataha afise imilite provisoire uno munsi la justice yo mu Burundi c'est pas une justice indépendante si justice umuntu izikora ashobora kuvuga yuko ikikora ikurikije amategeko nico gituma abo bantu badataha ejo kugira batahe ivyo tuko turavuga ayo makondisiyo yabaye mu makondisiyo nibaza ko bosaba nuko nabonyere bukingirwa kuko ntituzi Burundi buzuye imbonera kure dufite ibigwanisho icyo abo bantu bohava baba icyo nicyo kidagomba kumwishura
ego
icyo kibazo cyiwe cyo kuvuga gutaha cyangwa kudataha
ego namwe mushanahe Felix kubwaye mukanya gatoye cyane rwose ndabona ibyimvire byashikirijwe cyangwa ibibazo byashikirijwe na Richard
ibyo bibazo byashikirije nibyo kandi ikintu cyo nuvuga no kongera ko ku bibazo yavuze Patrick arabaje kuvuga yuko kizera mu Burundi atabyemera nimwe navuga yuko ikirezi naho cyaba kera umuntu akora ko kirabura naho gira gutya abandanya avuga ko kirabura no kuri opposition nta cyahindutse urumva rero yuko mu gihe avuga ati nibwo uburenganzira bw'iwanje kandi yavuze nibyo uburenganzira bwiwe bwo kutemera ibibera mu Burundi ariko nagenda mwibutse yuko abarundi benshi bemera ibibera mu Burundi n'abari hanze abarundi benshi baremera ibibera mu Burundi nabone n'uburenganzira bwabo mu gihe umuntu yaravuze ati je mu burenganzira bw'iwanje sinemera ibibera mu Burundi mugabo akaba bake bakajya muri opposition bakaba minorite majorite nuko niho cyabyumvikana benshi b'abarundi bakavuga twe turemera ibibera mu Burundi kandi turabyemeje urumva rero umuntu wese mu burenganzira bwiwe acamenya ingene muri demokarasi bikora.
Murakoze mushana Felix kubwaire kadu hindi jambo kandi uri munywanyu radio ya Amerika damasena mwiriwe neza
horo ndaya mushane
muri hehe
ni Bujumbura
ni izina gikironde nende
dushimira imana
tuga ku jambo kibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku byokorwa kugira ngo abarundi baje hamwe bagire umwe ikabiteguriye n'amatora atekanijwe muri 2020 tuga ku jambo
ego itinyo ntita cyane cyumviro cyumviro imbagishikira mvuga yuko abarundi bagiye hamwe bakareka kugira gakuku musavye uko tera imbere ibintu bagenda neza ariko rero niki cyumviro cyuko mukubiye ko atashaka bitoza mu mwaka wa 2020 ni cyumviro cyane cyaje kiryohera abantu rwose kubera ko usanzwe zagagara neza yuko ari ukuntu ikintu cyose gikomye zagagara neza yuko umukuru w'igihugu ariyo ntambamye mumbabarire simvuze ko ari ntambamye kuri zinshi ariko ni ntambamye ijyanye n'uko yemeye akavuga ati jewe nzi gutwara igihugu ndabiheje ko byose wumva aribyo biva ko reka ndabihebe abona yuko ibintu byose bijya mu buryo abantu bavuga ati none ubonye ko wa muntu yari atasubiye ku butegetsi nibaza yuko atayindi ngorane n'imwe yoshobora gusubira kuhaba kubera ko wa muntu bavuga yuko mudashaka ubonye nguyo ari igihe ngo tuba busanzwe cyangwa bwa politiki busanzwe. Murakoze
Damascene reka duhe ijambo kandi Jean de Dieu muri neza muri hehe
ni muhanga
izina gikirundi ninde
Imana zande biye
tuga ku ijambo kibazo cy'imbiro
cyaje gushimira mutumire
yego
no kuri byerekeranye n'iri amanda zose nako kira gitekerezo cy'uko yavuze ko atazongera kwiyamamaza ndagishimye rwose ise barundi rwose icyo nagira ngo mbabwire rwose byashimisha amahanga no guhamagara ni kubyemera bitoroshye ariko ibyo
murakoze Jean de Dieu murakoze ndabona kanya kariko karagenda ariko reka duhe ijambo imbere y'uko ndabaha kanya kugira basozere nashaka ndabaha ijambo mushentahe Patrick Ndabunze Emery mutubwire mu gihe cyo muvuze ko bishikijwe na Jean de Dieu avuga ko intambamyi cyangwa ikibazo cyari kihari cyari uko hari umutetsi akaba rero yaratangaje ko uyu mutetsi atazosubira kwitoza ni ikibazo mwashikirije ariko muce mubwira ko mugiye nico muze kubishikirije na Jean de Dieu mukanye gatoye cyane rwose
yego wakoze nagenda bashimiye kuri ibyo bibazo byawe nibaza yuko nkuko nari nabivuze ingorane Burundi buri muno munsi si yuko nkuru nziza yitoza cyangwa atitoza yego nivyo nyene vyongera ko mu ngorane zariho mugabo icyugarije Burundi cya mbere si uko nkuru nziza yitoza cyangwa atitoza kuko kenshi na kenshi ibyo abo bari muri CNDD-FDD bagomba kutubwira bashaka ko twemera ni uko umenga demokarasi ihagaze ku matora umenga amatora nicyo kintu umuntu yarakwiye kuraba gusa cyane nicyo cyonyine gituma bavuga yuko hariho demokarasi hariho ibindi byinshi byugarije Burundi byatumwe n'uko justoma nkuru nziza yanse gukurikiza amategeko akava ku butegetsi aho yatuza kumvira ko uno munsi nizo ngorane ziriho ejo rero kugira Burundi bwogorore
ntibishobora kugorora kubera habaye amatora gusa. Ingorane ziri mu Burundi ni nyinshi zirengeye amatora. Karatsinda n'ayo matora bariko baravuga, ayo matora azohagarikiwa nande? Iseni turabona yuko iri mu mufuko w'umukwakwa nkuru nziza. Ejo amatora yovamo muri ivyo seni bikiravuga ivyo ikoranye na seni uko imeze uno munsi turazi bizovamo. Bizovamo avuga yuko uwo nkuru nziza data niyo abari ivyo atazokwitoza uwo yatowe azomusubirira ntibazotorwa, hama wewe acaba gitsipreme nkuko yabivutse. Ivyo rero nta kimwe kizoba gihinduye. Nicyo gituma jewe nguma ngaruka ako kuguma tuvuga amatora tukavugana niyo date yo muri 2020 nkuko umenga nicyo kintu kizotuma abarundi baronka amahoro. Twari dukwiye kuza kuraba icyatumye izi ngorane ziba tukabitorera umuti, hanyuma tukazoreka abarundi bakiexpri bakagera amatora. Uno munsi nkuko nabivuze ndibaza yuko uno munsi byose bigiye mu buryo mu Burundi abarundi bagatora aho bashatse, ibizovamo ntawuzuza kubiharira batoye isende defte bizoba ari uko bimeze. Mugabo imbere ko dushyira
muravuze ijambo rikomeye gutora umuti w'amatati yari hagati y'abarundi n'ikintu gihambaye cyane rwose, kuko nk'uko bivugwa ni gake abarundi bumvikana ku cyane cyane no kwibwiriza shingiro. Murazi ko mwe muvuze ko yarenze amategeko, ariko hariho nka sentare yijejwe ika ijejwe ibwiriza shingiro ijejwe yatangaje ko ika ijejwe iterekeye inzego yatangaje ko atamategeko yaho nyanzwe. Icyo ni ikibazo abarundi batumvikana ko nibaza ko ari ikibazo abarundi bashobora kubandanya bayaga ko. Ariko reka duhe n'ijambo Mushanahe Felix ku bwayo nawe nyine agira icyo avuze ko byashikirijwe n'abashinahe babiri mu kanya gaheze Jean de Dieu eka na masen mukanye gatoyi cyane
nakwirikiye murabona ko gushika ubu atari Patrick avuga yuko atemera ibera mu Burundi. Je no shima ko nabanda atari jewe numvise muri iki kiganiro ko bashima icyabaye mu Burundi. Abo rero ugacusanga rero bari muri babandi benshi baba banyamahanga cyangwa abarundi babona ko Burundi uko burogorora, ama akabana Patrick navuga ati jewe ibera mu Burundi gushika ubu narakiye mbona ari kiza kivamwo. Urumva ni kwa bibona ni uburenganzira bwiwe mugaba amenye yuko mu Barundi benshi mu burenganzira bwacu natwe ko twe tungana imbere y'amategeko, kandi tukaba turi benshi ko tubona yuko ibera mu Burundi ari byiza cyane, kandi Burundi ko bitwa gurogorora. Iki nacyo nagira ngaruke ko nuko avuga ati inkuru nziza yari yongeye kiringo cya gatatu yensumye muri mu bwirizwa nshingo rya 10 ya 2025 ntabwo mbona ko cyari kingo cya gatatu. Urumva nkawe ntitubibona cyo kimwe, hama gacagaruka akavuga ngo yango si inkuru nziza gusa ngo ni harimo n'ibindi byinshi ngo ibibazo ngo ni byinshi. Urumva aravuga ngo ikibazo ni inkuru nziza ngo yafashe ngo kingo cya gatatu, hama gacagaruka ngo yango ngo icyo ngo ntawe yabatani inkuru nziza ngo hari ibindi byinshi gose. Urumva rero yuko
bikadabahe akagira to
hari byo bavuga bafobika batatubwiza ukuri, niba tubwiza ukuri aho bahagaze hama ibyo bibazo data wanje babona bishobora gutuma ubundi butogorora neza twese tubitegere
tubikumwe. Reka ndabaha akanya gatoyi ko gusozera mwese
abo babona ko byose bigenda nabi bakacya bashaka yuko ari byo cyo tugendera ko twese benshi urumva ko bizakunda mu ntwari ya demokrasi.
Mushana Emery Patrick ndabwunze abarundi bose barumva ko Burundi bukwiye kugorora hakaba amahoro. Nashaka mu kanya gatoyi cyane ngo samasogo na 30 mutera kamu abarundi y'abanyapolitike ari abarundi basanzwe akamu ku ruhara bogira kugira ngo haboneke ituze mu Burundi. Mu kanya gatoyi
icyo novuga nuko nobwira abantu aba bose bashaka ku Burundi kugorora yuko ivyo bakoze n'ivyo bagikora no munsi boshinjika cyara babikora, kuko urabona yuko pression iri kuri nkuru nziza iri kirakora. Rero novuga ni nkuru home yari yashizeho utamwe kugira imigaga unojo Burundi buzokogorora ariko abarundi bose atanu makumiriwe bicaye bakaganira imbari zabo
namwe
patorera bakatorera umuntu
namwe Felix kubgayo akamu mote abarundi abanyapolitike mu kanya gato amasegonda 25
cyabanye politike n'icyo kimwe n'abarundi nk'abandi twese turabarundi. Novuga gusa yuko abarundi bakwiye kugira akizere gakomeye kuko imbere ni heza.
bashinga nta hebu nise twari kumwe Emery Patrick ndabunze ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo muze muri kiganiro ndabashimiye namwe mushinga nta Felix kubgayo kukanya mwatoye ngo tuganire turashimiye abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose batyakamu bagashiriza ivyimviro eka nibibazo turabashimiye nshuti mwese muwandanye kandi mukwikirana ibiganiro bi radio ijwi rya Amerika fatukalala yegeranije kiganiro na nuwadufashije kutegeranya Laura murakoze cyane gose Laura murakoze mwese turabashimiye mugire amahoro mugoro mwiza mwese aho muri.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika.